nzamba
nzambira samirana
Niriwe nchuti na mweba kunzi wa radio Inzamba agateka kawe ni kaze mumakuru yokuri ligenekezo ya 15 Nyakanga umwaka 2021 Diane Nkurunziza nijengeye kubashikiriza ano makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Amakungu arahimbaza kuri ligenekezo ya 15 Nyakanga uko umwaka utashe umunsi wahariwe intwaro rusangi ariko mu Burundi uyu munsi ushitse mu gihe ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwarasubije inyuma intambwe yarigezwe ko muri ano makuru muraza kumva ko agateka kazi na muntu ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro n'ibindi bitari bike bitigeze byubahirizwa n'umugambwe CNDD-FDD Mwijanye nagateka kazi na muntu amakenga ni menshi mu mujyango w'umuntu yitwa Mwarabu yajanywe ahantu ataramenyekana kwa gatano n'urongoye imbonera kurezo ku mutumba kizina w'intara ya Bubanza muri aya makuru murumva ibyo kunyuruza abantu byabaye ndanse mu Burundi Uburongo y'umugambwe uri ku butegetsi Reveriano Ndikuriyo asabwa guhagarika vuba bwango ibikorwa byo kunyaga amatungo y'ikigo Mezo Salome muraza kumva umufasoni Margarita barankitse arongoye icyo kigo ahateri ivyatsi iyo nyifato y'umugambwe CNDD-FDD yo kunyaga amatungo y'abarundi babiri yakuya kaze mwese mwido nido mukanya isasi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe Ni kuri wezi tatu, akaburungu, Inzamba, akaburungu, org.
Ndasubiye kubaramutsa duhera ya makuru mu bijanye n'intwaro rusangi kuri no wa gatatu isi yose ihimbaza umunsi wahariwe intwaro rusangi mu Burundi kuva mu mwaka 2005 umugambo CNDD-FDD ufasha ubutegetsi intwaro rusangi yarasubiye inyuma cyane ibyo bibonekera ku kuntu leta yagiye irahagarika abo batavuga rumwe ikandamiza abamenyesha makuru n'abari mu mashyirahamwe adaranira ibyicaro bya politike bisigurwa na Federico bavuga inyumvira yahoze ari tegera cy'urongo y'umugambwe Sahwanya Frodebu waharaniye demokrasi mu Burundi kubwiwe harakenewe mu Burundi intwari ifatiye ku migambwe ihiganwa biciye mu mategeko n'inkuru dushikirizwa na Josine Kazi
Intwaro rusangi itegerezwa kugira imizi irangwa n'amatora nyayo yigenga abayatsinze bagatwarira abanyagihugu bose abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bagatunga urutoka amakosa leta iriko irakora leta nayo ikabumviriza ku nyungu z'abanyagihugu bishikirizwa na Federico bavuga inyumvira yahoze ari cegera c'urongo uyu mugambwe Sahwanya Frodebu uharanira intwaro rusangi mu Burundi kubwiwe ngo ijambo demokrasi risigaye ruririmbo gusa
uyo imigambi irasigurirwa abanyagihugu bakayigomwa bakayitora biciye mu migambwe imigambwe yigenga itari mu kwakwa amareta amatora heze havamwo abari nyamwinshi no kuvuga baronse amajwi hanyuma hakavamwo nabandi bataronse menshi babita opposition n'ukukurikira bakaraba koko kwivyemerewe abanyagihugu biriko birakurikizwa maze hageze ani matora bakagenda bakagerageza bakarabyene bigenda ariko byose bisaba yuko haba hari umutekano mu gihugu n'ikintu ca mbere kandi haba hari ugushaka ko abarongora igihugu ku bintu bihinduka kandi ko nabo nyene bashobora gukemera ko bashobora gusubirizwa
abanyagihugu bategerezwa kubona ko hageze ku bintu bihinduka
abantu baricwa abantu baranyuruzwa ibinyamakuru ntavyo hari bya leta gusa darandi bisha bya politike bari na leta inzego ziravanze mu kintu kimwe ubutungane burakoreshwa n'amashinga amateka irakoreshwa rero ugasanga umunyagihugu ari mu bwoba bose bavuga bati mbega torora turi iki ari byo byose byerekana yuko demokarasi iri kwiracumbagira umwizero uriho kubera ko twarabonye ikimenyetso cy'abanyagihugu bashora gufata inzira yindi igihe boronka iyo nzira ngine boyicamwo
Tubibutse ko imigambwe myinshi mu Burundi yatanguranye n'igenekerezo rya 2023 mu kakaro mwaka w'igihumbi 1992 umugambwe Sahwanya Frodebu wemerewe n'ubushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu gukorera ku mugaragaro
kubijanye n'intwaro rusangi nyene ishirahamwe parseme rihamagarira abategetsi b'u Burundi guhindura ingendo bishimikije ingingo zirangwa intwaro rusangi. Faustin Ndikumana arongoye parseme afatira kunyifato zimwe zimwe nk'ibijanye n'ukwigungira ko kwemera ibindi byiyumviro bitandukanye n'ibyabo be n'ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro umviriza.
Tubona yuko demokrasi itandukanye no kwigungirako bakunyuza amatungo y'igihugu ugasanga twatunga umurenge yanyuza amatungo y'igihugu ngo niyo demokrasi kurenga amategeko y'igihugu bibishimikije amabanga bafise cyangwa guhumira ku bandi bantu batobato. Ikindi kiza kuranga demokrasi ni itandukana ry'ubutegetsi, icyo bita ubutegetsi bwa leta executive, ubutegetsi bw'ubutungane, ubutegetsi bw'inama nshingamateka kugira ntihagire ubahije amategeko, icyo bita état de droit. Kuva ku mukuru w'igihugu, ku mushikiranganji, ku musirikare, umupolisi, umujenerale, utegereza kugendera ku mategeko kandi uyarenze ubutungane bukaguhana. Ikindi ni ukumenya yuko ubutegetsi buri mu minwe yabo basigira batowe, neza muvuga ngo ni ukufise umupolisi cyangwa umujenerale ufise ibi n'ibi ngo ucumva ko ukoresha iyo nkoho kugira ushikire ivyo wifuza. Ikindi ni n'amadroit n'uburenganzira abanyagihugu bagira muri iyo demokrasi. Umuntu wari wese muri demokrasi afite agaciro, ntakwiye kwicwa cyangwa kugira ngo bigende gutya atamutohoza atari. Umuntu wese arafite agaciro, haijanye na liberite kwidegera gushikiriza ikiri ku mutima atangorane. Ibijanye no kungana imbere y'amategeko, abanyagihugu bose ntagire abafatwa gusumbuka, ugasanga bamwe barakundwa akaje na leta abandi basubizwa inyuma, hari imigambwe kubera amoko, kubera intara, ikiyo nta demokrasi ibirimo. Toleranse politiki, kumenya kwibyinjira muri demokrasi bitandukanye, hanyuma ibitsinzi ibindi bikajyaho ku buryo hategereza kuba ubutegetsi n'abatavuga rumwe bose barafite amategeko ategereza kububahiriza. Hanyuma ku gice cya duhadura ruvandikazi, abanyagihugu barenganirwa mu bisata kanaka barafise uburenganzira bwo kuruva, ni ukuvuga kurenganurwa. Baciye umasendika, baciye mu byo basaba barenganijwe, kuko hari ingendo y'abategetsi womenga umuntu ariko arasaba icyo arenganije ko acafata ko ari kugumuka. Rero uvandikazi muri demokrasi ni ikintu gikomeye. Ikindi ni ugusangira iby'igihugu mere parso de rovini ntagire hamwe, usanga akagwi kamwe kagenda gutunga abandi umengo ari mu bukene n'ubudasaza no gushikira ubutungane.
Iyo ntwaro rusangi yaratosekaye kuko kunyuruza abantu byabaye ndase mu Burundi, akarorero ko hafi nako batazira mwarabu wo ku musozi Kizina zone Gihanga intara ya Bubanza atagakuru kiwe gushika uyu munsi yatwawe n'uburongoye imbonera kure zo muri CDD FDD kuri uwo mutumba kuwa gatanu uheze, havuga ko bamujanye ku irondo mu ijoro nkuko byemezwa nabo mu muryango wiwe. Kuva icyo gihe ntibarasubira kumubona, bavuga ko bafite ubwoba ku buzima bwiwe. Ni inkuru dushikirizwa na Jean-Marie Ndabashimye.
Uwo mugabo yabuzwe irengero, asanzwe ari umwubatsi, akaba no mu muhari w'imbonerakure nk'uko bamwe mu muryango wiwe bavyemeza. Ayo makuru nyene avuga ko yahamagawe kuri telefone n'umukuru w'imbonerakure ku mutumba bako wa Kizina ariko aranka kuyitaba. Uwo nawe ngo yaciye amusanga muhira, amubwira ko yo mukurikira ku irondo, umwe mu biwe arabitubwira. Kw'iminsi igenda atakayambuka Omar batazira mwarabu, niko umuryango wiwe wihebura yuko yoba atakiriho.
Nimbari ho bavuga yuko afungiwe naho kugira ngo yashikirize ubutungane nimbari ibyo yagiye. Nimba naho hari Kabimana abahikiziga ashobore kudusaba iteka mu muryango gandari. Ubwo yaterefone n'umukuru w'imbonerakure mwarabu akaca agenda amazina yongo sekera amakenga.
Ntiturashobora kuronka uburongoye imbonerakure ku mutumba Kizina canke umuvugizi w'igipolisi. Omar batazira mwarabu yatwawe buca umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aja kugurura ibitaro vya komine
Musigati.
So bwa mbere imbonerakure igira ivyago yabanje guhamagarwa ku telefone na bagenzi be. Desire Hakizimana batazira bino bine yararongo imbonera kure buramata muri komine Gihanga nyene yarishwe arashwe amasasa 6 itariki ya 23 mu kwicumi mu 2019 Igihanga yari yavuye iwe ahejeje kwitaba telefone y'ubutware imbonera kure Igihanga amusaba ko yohamvya izindi mbonera kure ku mugwa mukuru w'iyo komine. Ivyo tukabisanga mu cegeranyo c'umuhari iteka co mu kwezi kw'icumi mu 2019. Ico cegeranyo kiravuga n'urupfu rw'imbonera kure y'imyaka 17 Martino Nyabenda yatowe ikiziga iteka 6 z'uko kwezi nyene. Yari yagiye yitavye telefone imusaba guhamvya izindi mbonera kure kw'irondo mw'ijoro. Kuri ivyo vyose ntiturashobora kuronka utwara imbonera kure urwego rw'igihugu Sylvestre Ndayizeye wagire icyo bivuze ko
tukiri ngaho nyene mu ntara ya Bubanza mu gisata cy'ubutungane hari umusore afite ibimenyetso by'indwara zo mu mutwe hamaze indwi irenga afungiwe mu bohero rya Bubanza. Abanyororo bafungiwe muri iryo bohero bavuga ko hari gihe abashejwe umutekano mu bohero bita abakapita bamukubita bakamusiga intere basaba ko aho gufungwa yojanwa ku baganga bavura abantu bafite ingorane zo mu mutwe. Ni inkuru tubaza Jacob Sibomana.
Uwo musore afite ibimenyetso by'indwara zo mu mutwe yitwa Rugendo Tutu. Amasoko ya radio Inzamba mu ibohero rya Bubanza avuga ko kuva ashikanwa aho mu ibohero rya Bubanza badasinzira. Bavuga ko amenagura ibintu byose ashikiriye bikanashika kambura impunzu zose akagenda uko yavutse aho bita mu kibanda. Bavuga kandi ko yafashwe yagirizwa kunywa ibiyabira mutwe aho yoba yafatanye urumogi nkuko bivugwa na bamwe mu begereye komisariya y'igipolisi Bubanza. Imbere y'iyo nyifato abanyororo bajejwe umutekano bita bakapita barongowe n'uwo bita Buregeya baherutse kumukubita batana n'akabanda akaba afise ibikomere ku bwicariro bivuye ku mahiri yakubiswe. Bamwe mu bapolisi bacungera ibohero bamaze kubona uko uwo musore Tutu Rugenda merewe basaba ko yojanwa kwa muganga akavugwa ivyo bisebe hamwe n'ubwo bumuga bwo mu mutwe. Radio Inzamba ntitwashoboye kuronka abarongoye ibohero rya Bubanza co kimwe na Gervais Hajayandi arongoye igisata c'amabohero mu Burundi ngo agire ico bashikirije kugira ubuzima bw'uwo musore bukingigwe. Mwomenya ko abavyeyi b'uyo muhungu amerewe nabi buba baba mu mahanga.
Inzamba
tubandanye amakuru twabateguriye asaba uburamutse umugambwe uri ku butegetsi guhagarika ibikorwa byo kunyaga habe n'ihoterwa rikorerwa abarundi. Uwo n'uburongoye ikigomezo Sharome Margarita barankitse abivuga ado mu rutoke ku izina rya Reveriano Ndikuriyo yaraye yihagiye amazu y'ico kigo yo mu ntara ya Ruyigi. Margarita barankitse asaba abajejwe amashengero kwiyamiriza iyo ngendo y'ubutegetsi. Ninkuru tubaza Vanessa Muhiteka.
Ibigo vya Maison Shalom mu ntara ya Ruyigi nivyo urongoye umugambwe uri ku butegetsi yaraye yuguruye cese ko bigiye gucumbikira urwaruka ruhurikiye mu ishyirahamwe ry'inkino bita Egrenoir rikurikira Fondation Pax Burundi rimwe gukira. Reverien Ndikuriyo asanzwe arongoye umugambwe itsinde DFDD yashimira intara ya Ruyigi ko yaberetse umutima w'urukundo.
Hanyuma dushimire rero intara ya Ruyigi ni intara yatweretse yuko hari urukundo. Tumaze imyaka ibiri ngaha, muri iyo myaka ibiri kabisa abanyaruyigi tubashimire. Mwarerekanye ubufasha, twarabonye mbere imfashanyo zavuye mu makomine no ku bantu umwe wese ugatwikiyiwe. Byadushimiye cyane, mwadutereye imfungurwa, ukuma akarundi.
Ico gikorwa nticatevye kwiyamirizwa n'ikigo Maison Shalom gikorera mu buhungiro. Margarete Barankitse akirongoye yishwe Reverien Ndikuriyo ko iyo ngendo iteye kubiri n'inyigisho z'urukundo ashikiriza. Ati nyabuna n'ubukozi bw'ikibi burangwa mu butegetsi bwa CNDD-FDD.
Musazanje Reveriano Ndikuriyo, nagira ngo ndakwibutse ko wama uyaga urukundo ubwo Burundi bwa CNDD-FDD bwigisha ugwanga buhagaze kugacinyiza kukwangaza no kunyaga buhagaze kukwica no gufungira abantu ubusa buzovaho kuko urukundo nutaba waruzi icivugo cha Maison Shalom. Maison Shalom atarayo mazu, Maison Shalom sayo matafari, Maison Shalom ni icivugo c'urukundo.
Margarita Barankitse asaba abajejwe amashengero gufasha urwaruka kugira rugendire ubuntu kwitandukanya n'intumbero y'ubutegetsi yo gutoteza abandi.
Nagira ngo semerere mbwire abo bose bungere b'imitima y'abarundi mwigishe abantu ugo rukundo mukugira Maison Shalom nashaka kugaruka rushasha ruzobuza ku Burundi habamwo impfuzi haba bana babohegwa mu mabohero haba bana mwibarabara haba bavyeyi bavyara bakaburaho babakirira nk'abanyaruyigi mwe babanyaze ibintu mugabo mugumye ubuntu tugume dukundana dufatanye munda
ibyo bigo bya Maison Shalom byo mu Ruyigi byegenewe mu gufasha mu gisata cyo gufasha imbabare amagara y'abantu abana bo mwibarabara kwiga imyuga bino tugenyigene
umushingwa manza Jean-Vier Bigirimana hasigura ko amategeko y'u Burundi akingira abarundi bose n'amashyirahamwe mu byo batunze hatakarenganyo kabayemwo kubwiwe kubona uburongoye umugambwe CNDD-FDD anyagishyirahamwe Maison Shalom atacamira ngo nagatotezo ariko ngo biteme bitebuke intarizo bakubita mu gahanga tumwumvirize
amategeko y'u Burundi rero aratomoye arakingira abarundi bose tutibage n'amashyirahamwe y'ugutunga bagatunganirwa mu byabo no munsi rero kuba bari kubaromora Maison Shalom kuba bari kubarinyaga ku mugaragaro amatungo yayo ni guhonyanga amategeko y'u Burundi ni guhonyanga n'amategeko mpuzamakungu u Burundi bwateye ku mukono dutanze akarorero mu ibwirizwa shingiro hariho ingingo zitari nke zivuga yuko umuntu wese afise uburenganzira bwo gutunga agatunganirwa maze ku buryo n'ingingo ya 23 y'iryo bwirizwa shingiro itomora neza yuko kizira yuko hari umuntu yototezwa bivuye kunzego za leta canke harimwo uruhara rw'abaserukira leta ikindi naco ingingo ya 48 iravuga yuko inzego za leta zose zitezwe gukora zisunze amategeko nta muntu numwe rero yokora ibintu ku mugaragaro ariko anyaga amategeko ariko anyaga abandi izuba riva ngo ubutunganye hagicuba mubaza ngo bagejeje intwari hagicuba mubaza hama ngo amategeko ntabe yarenzwe amategeko ariko ararengwa amategeko yarenzwe kuva kera kumbure Reveriano n'abandi nkawe bakora nk'ibyihebe babicanyi bakora mu byo kunyaga n'ibindi barindiriye umunsi ntahizuba kwita mu gahanga ibyo nabyo bitebuke bizoba kuko ntahidahita kandi abakora nkawe mu bindi bihugu byaba byo hafi y'u Burundi canke kure y'u Burundi barabayeho twibaza rero ko hariho umunsi mwe n'ibyo bazovyishura
inama nkuru y'abepiskopi katolika b'u Burundi barahagaritswe umutima n'igwirana gikiza ca corona mu bice nka byose bigize igihugu mu itangazo ryasohowe ku munsi wa gatandatu heze rigasomwa kuri uyu wa gatatu abo basenyeri ba katolika bahamagarira abanyagihugu kubahiriza ingingo zo kwikingira icyo kiza muri iryo tangazo nyene abepiskopi baranegura n'ubwicanyi bufatiye ku guhanishano bw'imanogoje mu gihugu kurikira musenyeri Joachim Ntahondereye arongoye inama nkuru y'abepiskopi katolika b'u Burundi
abepiskopi baravuganye ko batewe umutima uhagaze nirandagata gikiza cya COVID-19 mu mpane nka zose z'igihugu basaba bashimitsa bene gihugu bose kwikangura bagatahura ko ako karanda atanumwe katageramiye bagaca babahimiriza kubahiriza ingingo zose z'ukwikingira leta idasiba kubashikiriza abepisopi barababajwe kandi n'uko ubwicanyi bufatiye ku gutanga ishyano bwakwiye mu gihugu cyose bigatuma abantu benshi basigaye bamana umutima uhagaze ku gutinya kurirya abandi bakitekana abandi bakambikana ibara eka bamwe no kwicwa bakicwa ku mwikeko ko boba batanga ishyano abepisopi barababazwa cyane cyane n'uko mu baritanga harimo n'abakristo bagatera kama bagendera muri ubwo bubisha ngo bavavanure n'uwo mwuga mubi kuko ubuzima bw'umuntu ari Imana yonyine ibufise ko ububasha
igenwa ry'abaganga baja kukurikirana abagwayi b'umugera wa COVID-19 ku bitaro bikuru by'intara ya Makamba rikogwa hisunzwe imigambwe ngo ryatanishamwo abakozi ivyo bigatuma n'abagwayi bahagirira ingorane abakora kuri ivyo bitaro bagasaba ababarongoye guhindura ingendo ku neza y'ibitaro no ku neza y'abanyagihugu n'inkuru tubaza Beni Axel Akana
nkuko amakuru dukura ngaho ku bitaro bikuru vya Makamba bivuga igenwa ry'abaganga baje mu byo gukora mu bijanye no kuvura umugera wa COVID-19 ngo rirateye ingorane haba mu bakozi bo kuri ivyo bitaro hamwe no mu bagwayi canke abaza barondera kwitura abakorera muri ico gisata. Amakuru ava mu bakozi yemeza ko igenwa ryabo cyane cyane abakora mu gisata cyo gusuzuma bita laboratoire ari naco kirondegwa na benshi yakozwe hisunzwe umugambwe uri ku butegetsi. Abari mu mugambwe CNDD-FDD bakaba aribo bahashizwe n'ubuyobozi bw'ibitaro kuva ico kiza cadutse. Abatari mu CNDD-FDD ngo bakaba barakumiwe. Ibyo ngo bikaba byakozwe kubera abakorera muri ico gisata cyo gupima umuntu wese ahaciye agapimwa. Umuganga yaje gupima akaba aca yandikirwa amafaranga 50,000 yaba wawutowe canke utawutowe. Abo batowe kubikora rero bose ngo nabanywanyi ba CNDD-FDD amafaranga baronka ngo arenga 3 million ku kwezi bagenzi babo bakorana barorera. Ibyo rero ngo biruko mu gihe abakorera muri ico gisata gipima ingwara zitandukanye basavye abatwara ibitaro ko bokora bose hama bakagabura utwo turusho uko bakorana narijya bose ibyo gupima babizi. Iyo myidogo y'abakozi batashizwe muri ico gisata bakaba birabira hirya iyo hagize umugwayi aza kubitura. Abagwayi rero ngo bakaba bahagirira ingorane kuko ngo abo babihemberwa badahari baca bahirirwa kandi amagara yabo abatameze neza. Ibyo bikaba biruko kandi no mu gisata cy'abashoferi kuko nawo nyene byifashe uko. Abakozi bo kuri ibyo bitaro basaba ko iryo vangura ryohagarara. Radio Inzamba twarondeye muganga Evariste Niyondiko arongoye akarere k'ubuvuzi ka Makamba kugira ngo agire ico avuga kuri iyo myidogo y'abakozi akoresha ntitwashoboye kumuronka.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Ishirahamwe hasere mu gihugu cya Kenya hamwe n'abategetsi ba Kenya barasaba gufata ikibazo nk'amacu umwana w'impunzi ari mu ikambi ya Kakuma yarungitswe kuja kwivuza ku murwa mukuru Nairobi ariko bikaba bitaraba. Ibyo bishikirizwa n'ishirahamwe CBDH Vicare riharanira agateka k'impunzi aho rinegura ko bamwe mu bakozi b'ishirahamwe hasere bikika mukiza mu guhonyanga uburenganzira bw'impunzi. Leopolo Sharangabo ni cegera cy'urongoye ishyirahamwe CBDH Vicare tumwumvirize.
Mu bisanzwe ishyirahamwe HCR muri bije yaryo haba harimo amafaranga aba yaragenewe ibijyanye n'ubuvuzi. Ibintu rero tumaze igihe tubona mu makamba mwamwe naho ubona ko abaserukira HCR cyangwa ibihugu ku rwego rw'inkambi usanga badakora neza mu bijyanye no gufasha impunzi mu bijyanye no kwivuza. Ubwo rero twebwe twagira tuti ico kibazo cuwo mwarabu ntabwo ari we wenyine mu bisanzwe akunda guhura n'ico kibazo, ahubwo ni ikibazo ubona ko kiboneka muri rusangi mu makambi amwamwe. Ukabona neza ko haba umuntu n'iterabwoba kugira abantu ntibashire habona ibijyanye n'ibyo bibazo bakunda guhura nabyo. Ubwo rero twebwe muri Sabidahaji Vicare dusaba HCR ko yokora ibishoboka byose kugira ngo iyo mpunzi umwana avuzwe, kuko iyo umuganga arinze yandika transfer nuko abona ko kugwa inkambi bidashoboka. Nta mpamvu rero yuko bamuhatira kuvurirwa ahantu adashoboka, urumva ko banagerageje no kumuvura bikanka kumbuye bamutwara mu bitaro umuganga yari yamwandikiye yari kuvurwa. Rero amagara n'amazi asesika ntibayore, nta mpamvu kuvuga ngo nta ntibo mutwara ari umwe yamurindiriza abandi, kandi ububabare bw'umuntu ntabwo bwotuma arindira kandi kumbure we afite ikibazo kidasanzwe. Ubwo rero HCR itegetswe gukurikirana ico kibazo kugira ngo uwo mwana avurwe, kugira ngo n'abandi bose bavurwe, kuko ikibazo cy'ubuvuzi mu makambi cyane cyane muri Kenya Kakuma kimaze igihe kivurwa, aho bavuga ko hakunze kuba kunyuruzwa kw'imiti, hakunze kuba ibijyanye n'amanyanga menshi akunze gukorwa mbere no muri zana kivare kambere n'ahandi henshi mu makambi. Urabona ko ikibazo cy'ubuvuzi rimwe na rimwe bagenda bagifata minenerwe. Ubwo rero tugasaba HCR, tugasaba leta ya Kenya guhagurukira icyo kibazo kandi bagahagarika n'iryo terabwoba, ahubwo bagakemura ibibazo by'abantu barwaye bamerewe nabi bakeneye ubuvuzi.
Tumibutse ko hari umwana wo mu muryango w'impunzi y'umurundi hari mu ikambi ya Kakuma mu gihugu cya Kenya yavukanye ingwara abaganga bamukurikiranye bamurungika kuvurirwa ku mugwa mukuru I Nairobi ariko gushika ubu hakaba atakirakogwa uwo mujyango kaba ubu uri kuratega ubwoba mu gisata cy'intwari bereye naho ishyirahamwe urikomereje rwo kugwanya ibiturire no gukurikirana abanyuruza amatungo ya leta rirashima ingingo yafashwe n'umukuru w'igihugu yo gukura wahora aritegera cy'umukuru w'inama nkenguzamateka Spesi Caritas nje barikanuye Gabriel Rufyiri arongoye urikome hasigura ko ariko hari benshi mu bari mu nzego za leta baronka amasoko ya leta kandi batavyemerewe kurikira Gabriel Rufyiri
abantu babandi abantu bakunda gucisha ku ruhande bagomba kurya abandi babicaye ko abantu bagomba gutunga ku nguvu kandi bafise amabanga y'igihugu n'ukuri aba bantu n'abantu bagomba guhabwa ikibanza cabo rero twebwe ingingo yafashwe yo kubogoza uwahora ari cyegera cy'umukuru w'inama nkenguzamateka Spesi Caritas nje barikanuye twarabishimye kuko n'ingingo twibaza neza yuko ishobora gufasha nabandi gutuma bubaha iby'igihugu nico twipfuza rero cyane cyane ubu uya nuko hoba ico nokwita itegeko rituma hajaho kimwe twirwa turavuga citwa registre national igitabo cuguruye kirimo impapuro zerekana abashinze societe ironka amasoko ya leta idandaza haje hiryo tegeko umuntu wese ashobora kuraba mwabo bantu baronka ayo masociete nimumbwire umuntu numwe yarazi iyi societe yanje barikanuye yakoresha mu kuronka isukari ico tuzi coco nuko nje barikanuye atari we wenyene nabantu benshi cyane bari mu bice byinshi bari mu masociete menshi bari muri leta bagakoresha badandaza bamwe bamwe nabandi abandi bakabikorera bonye nabandi bakora nabana babo baronka amasoko ya leta kandi kizira icyo gitabo rero ni ikintu ngomba gihambaye cyane umukuru w'igihugu nabo bariko barafashanya ni byiza yuko umuntu umwe bamuhana mugabo ntibikwiye ikigira kabiri nuko itegeko riraba ibyo kutabangikanya amabanga ryoja mu ngiro kuburyo umuntu wo muri leta kizira kwaronka isoko y'igihugu ivyo bikaja mu ngiro nuko kuvuga turiko turavuga ibintu bya reforme ibintu biramba bihatari byo guhana umuntu wenyene gucyo gusanga bice bigarukira ngaho
mu gusozera ya makuru mu bijanye no kwinonora imitsi kuri inkuru iciye ku masonga Francine Niyonsaba umunonotsi w'umurundi kazi yarayatahukanye insinzi igira gatano yikurikiranya mu mahiganwa mpuzamakungu yo kwinonora imitsi intsinzi yaronse kuri uyu wa kabiri yayitahukanye inyuma yo kuba uwa mbere ku metero 2000 mu nkino zibera mu gihugu cya Croatia ku mugwa mukuru Zagreb akaba yirutse izo metero ku minota 5 n'amasegonde 21 n'ibice 56 uwo mwanya Francine Niyonsaba yirutse akaba ari wa mbere ku isi inyuma y'umwanya wagizwe n'umunya Ethiopia kazi Genzeba Dibaba mu mwaka 2017 Francine Niyonsaba akaba yakuye ko amasegonde 2 gusa Nina kuri iyo nkuru nziza y'umunonotsi Francine Niyonsaba duciye dusozera ko ano makuru mwakoze mwebwe mwese mwari muduteza biri Diane nkuru nziza nayabashikirije ndabifurije ibihe byiza naho ubutaha